sentare moza makongo mana vya CPG yifuza guhana no guhaca ivyaha bikoregwa abana bihanwa niyo sentare irilahe mu Buholandi munama y'umwiherero n'amashami ya mpoza makungu akorera mu bihugu bikunze kubamwo ibyaha bibangamiye abana. Umushikiriza manza mukuru wayo yatangaje ko iyo sentare yafashe ingamba zikomeye zo guhasha ibyo byaha. Karim Khan yavuze ko ibyaha bikunze kubangamira abana batarashikana imyaka 18 ari ubwicanyi, kunyuruza abana, kubaboreza igufa, gukoresha abana mu ntambara haba mu gisirikare canke mu migwi igwana, gufata abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi. Muri Afrika yavuze ko ibyo byaha byibonekeje mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Mali, muri Sudan, muri Centrafrika, mu Rwanda, mu gihe cy'ubunyabwoko yakorewe Abatutsi muri 1994 n'ahandi. Avuga ko hari n'ahandi ibyo byaha bikogwa ariko ntibimenyekane. Ahamagarira amashami yigenga yaba ayakorana na CPJ canke ayandi yigenga mu bihugu bitandukanye gukora amatohoza menshi kuri bene ibyo byaha bibangamira gateka k'abana, maze ababyagirizwa bakazoshengezwa imbere y'ubutungane. Ishirahamwe ryitaho ineza y'abana muri Congo, Terre des Enfants, gitavye uwo mwiherero ribona ko uwo mwiherero uje hageze kubera intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu. David Arechama Wodabanga atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Si sont affectés, si vous voyez tout l'est de la RDC, c'est vraiment un climat d'insécurité.
Ati twebwe iwacu na kamaramaza rabinge nabana babangamiwe n'intambara iri mu buseruko bwa Congo. Umutekano muke n'intambara bituma abana bama mu ruhagarara bakubagugwa. Ubwicanyi buhitana abana benshi n'abagore, kubafata ku nguvu n'ibindi birimo nko guteshwa izabo umwanya wose. Ariko ubutungane bwo mu gihugu ntacu bukora. Womenga n'ubutegetsi ntibushaka kugwanya ibyo byaha. Abenshi mbere bajanywe mu ntambara haba mu gisirikare ndetse no mu migwi igwana, kandi womenga n'ibisanzwe. Nico gituma dusaba aya masentare mpuzamakungu kudufasha kuko twebwe twenyene ntaco twoshikako.
Mais évidemment avec l'appui des instances internationales qui sans eux nous aussi nous sommes limités.
Na mu Burundi ibyaha bibangamira abana birakogwa. Ishirame ONRCT we ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko uburenganzira bw'abana buhungabanywa cane cane n'abari bajejwe kubakingira. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Ntiyitavye iyo nama twaganiriye mbere ku buhinga bw'ingurukana bumenyi avuye muri sentare i Bujumbura kuburanira umwana gateka kiwe kahungabanijwe.
Abana batari bake mu Burundi barakunda guhura n'ibi byaha byitwa gufatwa ku nguvu, cyane cyane abana babigeme. Aha tuvuga kandi n'ibyaha byerekeye kunyagwa amatongo nk'abana b'impfuvyi. Abana batari bake mu Burundi barakoreshwa ibikorwa byo biruhisha, cyane cyane bakajanwa nko mu gihugu cya Tanzania cyangwa muri Congo gukoreshwa ibi bikorwa biruhisha nko kurima, gusarura nk'umwimbo wabonetse nk'ivyamwa cyangwa ibindi, cyangwa gukoreshwa mu bikorwa byo kwimba nk'ubutare n'ibindi n'ibindi. Byerekeye urudandazwa rw'abana bagakoreshwa ibyaha by'iterabwoba babanje kujanwa nko mu rudandazwa rw'abantu nk'ibyaha byo mu ntambara. Ariko mu Burundi turi mu mahoro, nta byaha byo mu ntambara bikorerwa abana. Mugabo hariho ibindi bihugu byo muri Afrika hafi usanga nk'abana bakoreshwa ibikorwa bakaja mu by'igisirikare kandi bakiri abana.
Amashirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana yitavye uwo mwiherero w'iminsi ibiri harimo nka Human Rights Watch, Amnesty International, World Vision, Save the Children, ibisata byawo n'ibyita gateka k'abana n'ayandi mashirahamwe akorera hagati mu bihugu bitandukanye. Ishirahamwe mpuzamakungu ONI ndetse yemeye gufasha ishirahamwe ryigenga canke uwundi wese yokora amatohoza ku vyaha bikorerwa abana bishobora guhanwa n'amasentare akomeye nka sentare mpuzamakungu mpana vya CPJ canke izindi zihuza imiryango y'ibihugu bitandukanye. Pierre Clavier Niyonkuru, Ilahe, ku bwijwi rya Amerika.